Turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva Tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Mwiriwe ni kaze nshuti bakunzi makuru kuri no mugoro wambwiye gushikirizwa na Joe Diane nini nahaze. Ingingo nguru ziyagize mu Burundi abanyagihugu mu karere ka Nyempundu turi muri zone Nyamakarabo komune Mugina intara ya Cibitoke bateshejwe izabo n'imyuzura imyaka ibiri iraheze basaba gufashwa.
Ebwo yamaze ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga akarara hanze ahubwo umuntu akabura ishitindi yorarama.
Anje banje yarakorotse rekane n'umuvanyi na nyene yarakorotse byakotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi y'umuyaga mwinshi n'ene kuguruka ziraguru.
Aba ni bamwe mu batesejwe izabo n'imvura yahitiye mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu Rwanda havugwa ikibazo cy'amatongo ashingurwamo abitaje Imana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gusaba Uburusiya gusuka amabisi mu cuka kibi na Ukraine. Onu iriko irarondera miliyari 41 z'amadolari yo gufasha ibihugu byugarijwe n'ibibazo bitandukanye. Hano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyisase mube hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze njuti bakunze ibijwi rya Amerika. Makuru yageze hirya nino kuri site yaheramo yagezeho mu gisata cy'amagara y'abantu aho ibitigiri ivyo bariko basubira kwandura COVID-19 bitewe n'ubwoko bushasha bw'uwo mugera bwitwa Omicron biriko biriyongera. Inkuru turaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ibitigiri ivyo bariko basubira kwandura COVID-19 bitewe n'ubwoko bushasha bw'uwo mugera bwa Omicron biriko biriyongera. Yamara ibimenyetso by'abasubira kwandura n'abandi inyuma yuko bicandagishije bisa n'ibidakomeye. Ubwo bwoko bwateye impungenge zikomeye mu makungu kw'ibitigiri by'abandura bishobora kwiyongera bikomeye bwatowe ubwa mbere muri Afrika y'Epfo. Abawandura muri ico gihugu bariko barengera abandura ubwoko bwa Delta ari busanzwe aribwo bukomeye cyane. Anne von Gothberg, umuhinga mu byerekeye indwara n'imigera, yatangaje ko we na bagenzi biwe babona ko basubira kwandura bivuye ku bwoko bushasha bwa Omicron n'abandura bari cyandagishije batazokwerekana ibimenyetso bikomeye. Von Gothberg avuga ko ingingo zafashwe n'ibihugu bitari bike z'ukwangira abagira ingendo baturutse muri Afrika y'Epfo kuza ku butaka bwabyo biriko bigira ingaruka mbi ku bushakashatsi ku bwoko bwa Omicron. Amenyesha ko kubera ingingo ivyo bihugu vyafashe hari indege nkeyi zishobora gukoreshwa kugira ziza n'ibikoresho bikenewe mu bushakashatsi. Abategetsi b'ibihugu vyo muri Afrika baridogeye iyo ngingo mu kuvuga ko ibihugu vyabo vyahanywe kubera vyakoreye mu muco mu gutanga amakuru yerekeye ubwoko bushasha bwa Omicron.
Fidel Niyongabo urakenuye umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yatanguye urugendo mu kirwa ca Chypre bitekanijwe ko azokorana ibiganiro n'amadini atandukanye ku kibazo c'abimukira abaja ku mugabane wa Buraya. Ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira.
Papa Francisco uzajya mu Bugereki kwa gatandatu. Kuri gahunda ye harimo kubana na perezida wa Chypre kuri wa kane n'umuyobozi wa Kiliziya ya Maronite. Ejo kwa gatanu arateganya gusoma misa hanze muri stade noneho nyuma akazagirana isengesho n'abimukira muri Kiliziya y'Abagatolika mu murwa mukuru Larnaca utavugwaho rumwe. Papa Francisco yabwiye abanyamakuru ari mu ndege ati ruzaba ari urugendo rwiza cyakora hari aho tuzakora ku bikomere. Nizeye ko twese tuzabasha gukusanya ubutumwa butugeraho. Abana bazunguzaga amabendera ya Repubulika ya Chypre na Vatikani bakiriye Papa Francisco ku kibuga cy'indege i Larnaca hamwe n'abana batatu bakobwa bambaye amakanzu aranga umuco w'igihugu bamuhaye indabyo. Chypre igihugu giherereye mu burasirazuba bw'inyanja Mediterane kivuga ko cyugarijwe n'ibibazo by'abimukira batagira impapuro baba bari ku rubibi cyangwa abaza mu mato baturutse mu bihugu bituranye byo mu burasirazuba bw'isi. Papa Francisco warahiriye kurengera abimukira n'impunzi ubwo yajyaga ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika yashakishije uburyo abimukira 50 bazajyanwa mu Butaliyani nyuma y'uruzinduko rwe muri iki cyumweru. Papa Benedigito yasimbuye yari yasuye Repubulika ya Chypre mu mwaka wa 2010.
Ejo ni twandaniriza ko n'ivya ONU biri kwirondera imiliyari 41 z'amadolari yo gufasha ibihugu byugarijwe n'ibibazo bikomeye bitandukanye. Afghanistan na Ethiopia biri imbere mu bihugu bitabarizwa.
ONU ivuga ko ikeneye amafaranga yo gufasha abantu miliyoni 183. Ku rutonde habanza Abanyafghanistan. Ibyo bakeneye byikubye gatatu ku ngoma y'Abatalibani. Umuyobozi mukuru w'ibikorwa by'ubutabazi wa ONU afite icyizere cyo gushyira amafaranga mu bukungu bwa Afghanistan. Avuga ariko ko Ethiopia ariyo irimo amazi abira urenga ibyikeneye. Umuryango w'abibumbye uyu munsi kwa kane wasabye izo miliyari 41 z'amadolari yo kurengera ubuzima bw'abantu miliyoni 183 ku isi hose bagoswe n'ubushyamirane hamwe n'ubukene. Uyu muryango urashaka gukuba gatatu porogaramu zawo muri Afghanistan. Inzara ikomeje kuba ikibazo giteye impungenge ku bantu miliyoni 45 baba mu bihugu 43. ONU yagaragaje ko amafaranga ikeneye yo gukoresha ku mwaka yiyongereye ku gipimo cya 17%. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubutabazi muri ONU, Marcel Griffiths, yabwiye abanyamakuru ati impamvu zituma ibyo bikenewe ni zimwe twese tuzi, zirimo ubushyamirane, umutekano muke wa politiki, igwa ry'ubukungu n'ibindi birimo ibituruka ku ihindagurika ry'ibihe birumvikana n'icyorezo cya COVID-19. Muri raporo yagejeje ku baterankunga, ONU yavuze ko hatagize igihita gikorwa mu maguru mashya umwaka wa 2022 wazaba agahomamunwa. Uyu muryango uvuga ko Afghanistan, Syria, Yemen, Ethiopia na Sudani ari ibihugu bitanu bifite ibibazo bikomeye bikeneye inkunga itubutse.
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandaye n'amakuru agezweho ijyanye no ku isi. Umushikirangaje ajejwe kwivuna abansi aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba Urusiya guhamika imishamirano n'igihugu cya Ukraine. Fidel Niyongabo aragarutse.
Austin yatangaje ko Amerika itazoba ari yonyine niyo yakenera gufata ingingo yo kwishyura ku ngingo y'Uburusiya yo kongereza inteko ku rubibe usangiye na Ukraine. Yatangaje uno munsi ku wa kane ari ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo, Seoul, mu nama n'abategetsi b'icyo gihugu ko naho adashobora kuvuga ku kugene Amerika izo kwishyura ku gasomborotso k'Uburusiya kuri Ukraine. Icyo gihugu cyotegerezwa kumenya ko igihugu ciwe kitazoba ari cyonyine. Menyesha ko ivyo bazokora byose bazoba bari kumwe n'amakungu. Umushikiranganje rw'imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken igihe yabonana n'abagenzi we bo mu ishyirahamwe OTAN muri Letonia ku munsi wa gatatu yaragabishije ko Amerika iteguriye kongereza ibihano mu by'ubutunzi bigenewe Uburusiya hamwe byokenegwa. Yamenyesheje ko babwiye abategetsi b'Uburusiya ku buryo bugaragara ko bazokwishyura n'ibihano bizogira ingaruka zikomeye cyane ku butunzi bw'Uburusiya birinze gukoresha muri kahise. Yabonanye uno munsi kuwa kane n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov mu gisagara cya Stockholm mu gihugu cy'Ubusweda.
Sarakoze bagenzi bacu kuri ano makuru yose agezeho hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza haya n'ayandi. Ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'umutekano. Abantu batanu bari mu modoka yari ijanye ibifungurwa by'abatejejwe ibyabo n'intambara zibandanya kubera mu karere ka Bibogobogo kari muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo barayiriswe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Inkuru imenyesha makuru wacu ari Uvira Vedaste Ngabo.
Umuyobozi w'ingabo za leta ya Kongo zikorera mu mujyi wa Baraka uri mu birometero 90 n'umujyi wa Uvira, Colonel David Ipanga, avuga iki modoka ari mu bwoko bwa Fuso yari yuvuye mu mujyi wa Baraka itwaye ibifungurwa by'abantu bateshejwe byabo n'intambara zibasiye Bibogobogo. Yageze ku musozi wa Monge Monge, abantu bitwaje imbunda bica abantu bane bari bayirimo ndetse n'umotari umwe wari uvuye mu Bibogobogo. Muri abo bantu bane biciwe muri iyo modokari ntabwo ari abo mu miryango y'ubutabazi, ahubwo ni abantu basanzwe bari batwaye iyo nkunga. Colonel David Ipanga uyobora rejima ya FARDC yumva 2022 ahamya yuko usibye kuba hari abantu batanu bishwe n'imodokari barimo yatwiswe n'ibifungurwa nabyo birasahugwa, ibindi nabyo biratwikwa ndetse na za moto zitatu. Uku gutwikwa kw'iyi modokari yari itwaye inkunga y'ibifungurwa byatanzwe na diaspora y'abanyamurenge batuye hirya no hino ku isi biteye impungenge abateshejwe ibyabo bari Bibogobogo. David Ngirumukiza numuyobozi wabatesheje byabo bari bibogo bugo
kuva na 13 y'ukwezi kwa 10 urabizi kuko twagiye mu bibazo by'intambara kuko intambara itangiye kugeza uno munsi ka assistance n'iyo imaritere twiza tubona twari turaho tufuye tumeze ukuntu abana bacu batugogotsa duhaye icyo duhembuza n'abana abantu umuntu adashobora kuvuga izina bishyiramo abasore bahitabona ibazalendo barabanga ntihagire ikintu kizasanga bakira mu bihugu bose icyo kintu kera kiradutangaza none aho bigeze kuri none bagezeho gutwika imodoka yaheze nizo zo kurya ziriyemo abantu batanu ubwo noneho kubishwa ni ukubwira ngo ntihagire ikindi kintu kizasanga kuzamuka mu bihugu bose tukaba dutangazwa n'ibyo kandi tuzi kuko turi abakongomani kimwe n'abandi bose
iyi modoka yari itwaye ibiribwa itwiswe mu gihe ejo abagore n'abana bagizwe n'abanyamurenge biriwe mu myigaragambyo kuri MONUSCO ikorera Bibogobogo bayisaba yuko yakangurira amashyirahamwe y'abagira neza kubagoboka bitewe n'uko bugarijwe n'inzara
ntabufasha na bumwe turabona bwaheje hato na bumwe rebwe ubungubu hari impunzi amamenaje arenga 700 amamenaje arenga 700 ari muri kano karere urumva nta asistanse nini izo ni ingo 700 zifite asistanse nini nta muntu w'umuja mu murima twese turaha ahantu turi mu mihana itatu umama usanzwe utuye mu mihana irenga 30
mu kwezi kwa 10 nibwo akarere ka Bibogobogo kibasiwe n'ibitero by'abagwanyi b'aba mayimayi byahitanye abantu barenga 20 bitwika imihana irenga 18 ndetse bituma n'abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga ako karere nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa lokalite ya Bibogobogo tubibutse yuko kuva mu mwaka w'2017 uturere twa Fizi, Uvira na Mwenga twibasiwe n'intambara z'urudaca z'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani y'abanyamahanga yica abaturage ikabambura ibyabo ndetse ikanabashimuta Vedaste Ngabo ku bwaradi ijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Uvira
Vedaste Ngabo urakenuye tuve uvira twerekeza mu Burundi abanyagihugu mu karere ka Nyempundu turi muri zone Nyamakarabo commune ni Mugina y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bamaze imyaka 2 baratesheje izabo n'imyuzura y'imvura yababomoreye amazu itwara n'indimiro basaba gufashwa tumwe mutuzu bari barubakiwe turamaze gusenyuka mu gihe hari n'abatigeze baronka utwo tuzu umenyesha makuru y'ijwi Amerika na Nairobi muri Kenya elo juri kaneza afisi bindi kuri no nkuru
kwebwe amazi bwo badufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yo yihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburi shitingi yoraramo
uri mu Kenya zijo zine ntanye bagira amwe tite yagisheke ni muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara y'Cibitoke mu buraruko bushuburengero bw'u Burundi wone bagenzwe bahaje inyuma yo kuri zabo nababo mu nyuzura y'imvura yahitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kwa kane rishirwa gatanu kwa 12/2019 yemeza ko basana ba mu misaka kandi ku imvura iguye mu ijoro barara bahagaze kubera gutinya ko tuturi tubarwa ko
atuhabaye nabi cyane baduhaye ibiti turisombeshereza baduha imisumani baduha n'amabati turiyubakishiriza abatari bafise amikoro byarabanani kwebwe amazi bwo badufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yo yihunga karara hanze ahubwo umuntu akaburi shitingi yoraramo
Claudine Muhimpundu n'undi muvyeyi yahungiye muri hotelite nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umuntu wana hatabwa ngo afise
nanje rwanje yarakorotse kandi n'umubanyi na nyine yarakorotse byakotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka turahabaye nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye abana bariga kure ariko bamwe bikabananira kubera ari bato bato nk'abiga mu wa mbere usanga kenshi bajyanye mu nzira n'inzara yabarembeje
zatunze kuri yowe yemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakwije ibisabwa bigatera ingaruka mbi
bamwe twari kose turubaka amatumaze kubaka radisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe ivanye no kubera ko bikoresho badushikirije imwe twasanga ari pirate nk'ijyanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane
yongera ko uko n'inzara yabaye inzara yagiza izuri inzara
twara kubiswe bidasanzwe n'inzara kubera ko nta kintu twikora ko cyo twari tufise twikora ko cyaratwawe urubura rwaraguye jo bundi kabisa rabikubita bidasanzwe kugeza ubu rero turashonje kandi tumerewe nabi
Celestine Ramba na baraje ushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro
hari habana cyadufise biga bwe isahane bakiro nkantu biga bitewe nuko bugaye amashuri abiri bose barugabashira kwigufuri amashuri no kuvuga hanyamakara abo tugiye kwandikisha abana hari usanga bigoye se sanga umuntu amahera bakotsa kivugo usanga ne bakwasa amahera imukotsa kivi nawo kagira mukotsa kivi no ahago n'icyo mugabura mweje bakibuze uco yita muvuga twana nago me ngaha muhira gusa nko bari babitwemere baratubiye ko bazoduha amashuri ngaha bakaduha n'ivuriro byose bakadufasha mu nfara n'uko twatunga amazama yabo muhira
tuma nisago baramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera kuburu ko bagira
uya umuntu wari wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari guseka mu mihana muzarukana n'ahandi aho bahora baseka bakaronka bari nabo barataye ngo bagiye gufite ifaranga byavuze baronka kunye abantu babayeho nabi abana kuryama ubu gukubita ahantu habayeho nabi nta rutu taradufise kandi bucucu bakababwa bati ni munyarutse tubahe imirasire ni munyarutse tubahe ibyo muryama ko amamatera arahari byose biratunganije tubayeho nabi nta karago ntaki
izi mpungenge z'abari mu isi yagishe kezeremezwa na musitanteri wa komine mugina Juliana Ndayihaya yabwiye ijwi ry'Amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizaba byatorewe umuti
yego cyane icyo kibazo turakizi ko bajya bene igihugu kandi kiraturagishinga ukijyanye n'inzara bafise turabizi cyane tubandanya dusaba abagira neza kugira turabe yuko mu by'ukuri boroso byo bafungura twicaye tubandanya tudodora hashoboka hose turagirayo ikijyanye n'amazi nabyo nyine dukomeza turiko turadodora kubagira neza turabizi byitsikiro yuko bishobora kuzokunda n'amashuri twaramaze kubishikana ku bijyanye n'amashuri n'ivuriro kuko bishobora kugenda neza kuko abaramutse babarosa kujya buraro barabonye yuko bikwiriye yuko n'amavuriro n'amashure yoba hari hajya nyine mu gisite ubu tuvugana turizera yuko nabyo nyine bizapfa bigenda neza kuko baradusabye devise ijyanye n'amashure n'ivuriro
reka n'amazu aziduka yemeza ko azosanurwa vuba
mu gihe n'amazu ariko arabomoka nayo bitewe n'imvura n'ukuri turabaremesha abagira neza bakoze birya n'ubu icyo kibazo barakizi ayo mazu ariko arabomagura uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuduhava bafata ikindi kintu bokora kugira abenegihugu babandanye bakingirwe
abanyagihugu bari mu isi ya gisheke barokotse imvura yo mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu 27 abarenga 10 baburirwa irengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'uko icyegeranyo cy'ubushikirangaji bujeje intwaro yo hagati kizerekana iyo mvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 ya 5 ukwa 12 2019 mu karere ka Nyembe ndu muri komine mugina intara cy'ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ku mijyango y'igihumbi yateshejwe izayo itarenga 27 niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
cyuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amakuru ku Burundi duce tuyabandaniriza mu gisata c'inyigisho mu gihugu c'u Burundi abigisha babakutsa kivi bagera ku 400 bo mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu bishuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka w'2016 inyuma y'imyaka 6 badahabwa agahembo bavuga ko batumva iyo vyapfiriye kandi baratanze ibyo basabwa harimo n'inomero za konti bahemberwa ko ariko amaso akaba yaheze mu nzira ino nkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi ndi mwishikirizwa numenyesha makuru wacu ari Kigali mu Rwanda Desire Hatungimana
abo bigisha bakutsa kivi bavuga ko baheraniwe ibirarane by'imyaka 6 baba bamajanane nkuko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora mu biro by'inyigisho muri iyo ntara ya Muyinga abivuga bavuga ko baheraniwe agahembo kabo kuva mu mwaka w'2015 uno mwigisha wo muri iyo ntara y'uburengero yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yishyuza amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 2
amafaranga ya 2015 kwa rayaronse yabakutsa kivi mugabo kuva ico gihe gushika uyu munsi nta gahimbaza musi kumukutsa kivi kigeze gasubira kuboneka n'ubundi ishuza miliyoni 2
kubera kubaho mu mijyango kandi atayandi mikoro bafite ababigisha babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko nabo abo baheraniye batakibatorana gatiro bagasaba leta kubaronsa gahembo k'iyo myaka 6 bamaze kugira bikunde babandanye gufasha abanyeshuri mu Burundi bw'ejo banonokewe.
Dusaba yuko leta isanzwe ivyemera gushikanganje bw'indero bukaba bwemera yuko abakutsakivi bahari butanga ako gashiruka gute mbere bahereye ico gihe cose batarakaronka.
Abakuru bakunze ijwi rya Amerika bakuye mu yandikiro ry'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko intonde zabo bigisha abo bakutsakivi zarungitswe araheze igihe mu bushikiranganje bw'indero. Ubushikiranganje bw'indero buremera ko iruhande yabo bigisha abakutsakivi canke abakorera bushake bo mu ntara ya Muyinga hari n'abandi bo mu zindi ntara z'igihugu batararonswa amafaranga bakoreye. Bivugwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi muri ubwo bushikiranganje.
Ikibazo rero ko cagenze nuko muri iyo myaka abayobozi b'indero mu ntara bararondera abigisha abakutsakivi uko bakenewe, hanyuma acaba ikibazo yuko mu bushikiranganje natwe dusanzwe dufise uburyo dusaba muri leta bwo gufasha abo bigisha abakutsakivi kukubahemba byabaye bukeye mu iyo myaka. Nubwo yuko mu majambo make abayobozi b'indero mu ntara bararondera abo bigisha badafatiye ku buryo leta yaduhaye, bica bihera ngaho bica bigenda birakurikirana no ku myaka ikurikira. Icyo kibazo ntikiri mu Muyinga gusa, kiri no mu zindi ntara. Bigushika mu myaka 2017-2018 rero icyo twaca tuza turakora ni uko ubwo buryo twaronka twaza turaburiha uko buza buraboneka.
Steve Niyongabo yemeza ko leta y'u Burundi yatekanije mu mafaranga iriko irakoresha muri uno mwaka uburyo bwo guhemba abo bigisha b'abakutsakivi. Yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko igikorwa cyo kubaronsa amafaranga bakoreye muri iyo myaka iheze kiza cyaratanguye agahumuriza abo bakutsakivi bo mu ntara ya Muyinga.
Rero tukaba twari twateguye ukuntu dushobora gukura mu nzira icyo kibazo mu mwaka w'2020 nari imwe ushyira 2022. Ubu twarasabye mu buyobozi bw'imendero mu ntara mu gihugu cyose yuko baturungikira amazina y'abigisha baheraniwe na leta, tubasaba n'amanimero do konte. Twanashimye mbere yo kurindira yuko babizanira rimwe bose, ubu hari n'abo tuza tumaze gutangura kuriha. Nivy'amafaranga arashobora kuba atarashika kuri kone mwa nk'intara ya Bujumbura cyaje bikwiye twarabarishe, intara ya Cankuzo twarabarishe. Nuva yuko uno mwaka twaratekanije uburyo bwo kuriha abo bigisha abakutsakivi bose kuva mu mwaka w'2023 batarariho.
Amakuru ava mu biro by'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko iyo ntara ikeneye abigisha nyezina amajana n'amajana kugira iyo ntara ive mu byo gukoresha abakutsakivi bama bateye ibibazo. Bakeneye abigisha nyezina barenga amajana 9 mu mashuri shingiro n'ayinyuma y'ishuri shingiro, nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu biro bijejwe indero mu ntara ya Muyinga arangiza bivuga.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kuri iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nari naciye ku masonga nkitangura, amashami 12 adakiranira inyungu za politiki mu Rwanda hakomeje kugaragaza ko ikibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amatongo ashingurwamo abitavye Imana kigihangayikishije abatari bake mu gihugu. Ayo mashirahamwe asaba leta kugira ico ikora kuri iki kibazo. Leta y'u Rwanda yemeza ko iriko irakironderera umuti urama. Izino dosiye tubibaze umenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda.
Ibisobanuro by'abakozi bushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu Rwanda birumvikanisha ko kubona aho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri ihurizo rikomeye. Abakozi ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushaka aho gushyingura abavandimwe babo baba bitabye Imana, abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe. Hanze y'ibyo ntihabonetse amarimbi, abakozi icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imva yo gushyinguramo bigihanitse cyane. Bwana Eric Mahoro, umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo, arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu.
Birakwiriye kugira ngo umuntu uwo ari we wese witabye Imana, yaba ari umukire cyangwa umukene, abona abashyingura. ariko kurikije services zijyana no gushingura araho ihenze cyane ku buryo abantu bakenye cyane badashobora kubona ubushobozi aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibihumbi 300
Abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko gikibahangayikishije kubera kubura aho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke.
Ishobora kuba tutakabanza ariko nta hantu kigiye kugira ngo kigiye no gushingura. Bityo rero, cyangwa gushakisha mugenzi wanjye ufite umurima akandika aho gushingura.
Ndumva nta hantu noneho umuturage agira aho kuba yashingura umurima wanjye nawe. Rero niyo nzira rusange gushaka umurima ku rubanza.
Ni ku nshuro ya 11 ibiganiro nyunguranabitekerezo nk'ibi bibayeho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ikavuga ko ku kijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusange yegera inzego z'ibanze bigasubirwamo. Madame Monique Husi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage.
Inzego z'ibanze, ubuyobozi bw'akarere, Haminaroke turongera gusubira muri ibyo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse turebere hamwe na rwemeza mirimo turiye gushobozi bw'abaturage tugene biciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace.
Itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'2013 riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi kuko gushyingura mu ngo bitemewe. Ibihabanye n'ibyo haraho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe. Nko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda umuryango Never Again Rwanda wakoze icyegeranyo kuri iki kibazo uvuga ko hagaragara utugari 69 dukoresha irimbi rimwe rukumbi. Pax Press umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu Rwanda ari nabo bafasha iya mbere mu gukangura abafatanyabikorwa by'iki kibazo ukavuga ko kirushaho gukaza umurego. Ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi nyamara ubutaka butiyongera. Igifatwa nk'icyagombye kuba umuturange ni ugushyira mu bikorwa itegeko ryemerera bapfushije gutwika imirambo. Itegeko ryatowe mu mwaka w'2015 icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage.
Ariko kugira ngo bazane izo koranabuhanga ngo bakwite umurambo uri cyane urumva ko ari ingingo uvuga ngo nta kiciro kuko byaba biri ibintu biteye agahinda kenshi ageze ku murongo ugize ku mutwe ukabahorora
yarakije ntabwo byane asanga ni umujyi wo abaturage turimo twiyongera ariko ubutakari bwiyongera.
Leta y'u Rwanda yemera ko nubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatowe rikiri mu mpapuro gusa hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye. Madamu Husi Nanone:
Ntitwumve ko ari ugutwika gusa, ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera ahubwo tugomba kubukoresha uko buri.
Kubakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange bakavuga ko nk'uko uturere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko byibura mu 2023 leta izabigeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo. Ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press mu biganiro byabo nawe ukomeza gushimangira ko utazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe. Mu gihugu hose harabarurwa amarimba asaga 1400 mu mirenge 114 igize igihugu, imirenge 91 nta rimbi na rimwe rigaragaramo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Akanunga duche dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategure uguyongera abashikire kuri mikoma ari kumena Joy Diane ni nahazwe amajwi ibiganiro vya bihagarikiwe na Frederic Nkundikije yashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twemi kwizina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kubandanya muri uranirwa mu byo muri mu byose naho butaha
America, radio yanjye.